Imwumviriza ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Juti zacu mwaramutse. Ni Fidel Niyongabo abaramutsa. Radio ijwi rya Amerika ni ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 104.3. No mu karere ka Kisoro muri Uganda muratwumvira kuri FM 88.9 ya radio ijwi riyobora. Umunsi wa gatandatu muhire kuri mwese nshuti zacu. Tugiye guhera ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini arakurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara, nacho niyo carangira turabashikiza ikiganiro cy'umuziki kaze kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Sentare ntahinyuzwa y'u Burundi yahanishije ku mugoroba weje ku munsi wa gatanu umunyororo wo gupfungwa ubuzima bwiwe bwose Alain Guillaume Bunyoni yahoze ari umushikiranganji wa mbere. Urubanza rwabereye mu ibohero rikuru ku mugwa mukuru wa politike w'u Burundi Gitega. Ibindi twumvirize umumenyeshamakuru Eloge Wirikaneza.
Urubanza rwasomwe ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu. Amasoko y'Ijwi rya Amerika yatubwiye ko mukuru wa sentare ntahinyuzwa ubwiwe Emmanuel Gateretse yidugiye gushikiriza urwo rubanza wahoze ari umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni mu ibohero rikuru rya Gitega ku murwa mukuru wa politike ahafungiwe kuva mu kwezi kw'indwi umwaka. Ibyaha byose umushikiriza manza yagirije Bunyoni sentare yamuhaniye atana kimwe kivuyemo navyo ni uguhungabanya umutekano w'igihugu, uguhungabanya ubutunzi bw'igihugu, ukwishimikiza amabanga kugira ashike ku nyungu ziwe bwite, ugushaka kwica umukuru w'igihugu hakoreshejwe amangetengete, ugutuka umukuru w'igihugu n'umushikiranganji wa mbere, ugushaka kwica umukuru w'igihugu mu ntumbero yo gutembagaza inzego zitorewe n'abanyagihugu hamwe no gutunga ibirwanisho badafitiye uruhusha. Sentare kandi yategetse ko hafatwa ubutunzi bwose bwa Bunyoni. Mu isozera ry'imburano ku wa cyenda ukwezi kwa cumi na rimwe guheze, umushikiriza manza serukira leta muri urwo rubanza yari yavuze ko ubutunzi Bunyoni afise budasiguritse bungana n'amazu n'ibibanza 153 n'imodokari 43. Abandi bantu batandatu baregwa mu rubanza rumwe na General Bunyoni nabo nyene basomewe urwo baciriwe. Colonel mu gipolisi Desire Uwamahoro yahoze arongoye igipolisi kijejwe kurwanya imigumuko BAE na Samuel Destine Bapfumukeko, umukozi mukuru w'igendereza ry'u Burundi bahanishijwe mu nyororo w'imyaka 15. Ubuserukira leta yari yabasabiye gufungwa imyaka 30. Aba bagirizwa gufatikanya na Bunyoni no kumena amabanga y'akazi ahanini. Abandi bagabo batatu aribo Komen Niyonsaba yarajejwe inyubako z'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere, umushoferi Zahake Banigwa n'inzigo na Merikiade Nduwimana umukuru w'umutumba Mubone muri komine Kabezi mu ntara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi, aho inzego z'umutekano zavuze ko zafatiye Alain Guillaume Bunyoni yihishije mu kwa kane uyu mwaka bahanishijwe umunyororo w'imyaka 3. Umunyororo umwe yejejwe ni Didas Giraneza, umushoferi ukirimba kwa Bunyoni. Urubanza rwasomwe mu rurimi rw'Igifaransa nk'uko abari mu cumba rwasomewemwo bavyiganijwe ijwi rya Amerika. General Bunyoni niwe yasiguriye abapolisi bato bato mu Kirundi kubera hari vyabasiga. Nta mushingwamanza yari yitavye ku ibohero rikuru rya Gitega, aho umukuru wa sentare ntahinyuzwa yasoma ingingo abafunzwe bafatiwe. Ikindi amasoko y'Ijwi rya Amerika tumenyesheje nuko abahanywe batahawe kopi y'urubanza kugira bayitere ku mukono. Isoko ry'Ijwi rya Amerika mu rukiko yatubwiye ko General Bunyoni yumvikanye yidoga agira ati uru rubanza baruciye gihuti huti kuki birutse bataduhaye amakopi kugira tuyasinye ko tuzobone kunguruza. Yongera ko ati mukuru so mumengo bafise ubwoba. Bunyoni kandi yabonetse yafise akabiri keza ja kubwirwa igihano yahawe urubanza ruheze yakoranije aho basangiye dosiye maze babwira ati ubutungane ntiburangiriye ngaha. Ijwi rya Amerika ntiryashoboye kuronka kuri telefone ya mushingwamanza yunganira Alain Guillaume Bunyoni. N'ubutumwa bwanditse kuri WhatsApp Maître Placide Gatoto ntiyari bwabusubize kugera igihe twateguriye inkuru. Niyadusubiza tuzobibagezaho mu makuru yacu akurikira. Nkuko mu gihe cy'iminsi ine urubanza rwo mu mizi rwamaze atabaserukira amashirahamwe yigenga canke za ambasade baroye kurwumviriza nkuko vyagenda mu manza zo muri kahise zerekeye abamenyeshamakuru, abanyepolitike, abategetsi n'abahanira agateka kazi na muntu, n'uyu munsi ntawakirazira yahabonetse. Alain Guillaume Bunyoni yagumye yabwira sentare ko ariko arenganywa kandi ko ata bantu bo kumwagiriza bigeze bazanwa imbere y'abacamanza. Eloge Urikaneza, Ijwi rya Amerika.
Amasezerano mashasha hagati y'Ubwongereza n'u Rwanda yorungika abimukira mu Rwanda abandanya gutera imbari hagati y'abanyapolitiki abanyamategeko n'abaharanira uburenganzira bwa muntu mu Bwongereza no ku isi. Edi Gwema adufite ibindi kuri inkuru.
Aya masezerano mashya yasinyiwe mu Rwanda mu ntangiriro z'iki cyumweru. Ku ruhande rw'Ubwongereza, Minisitiri w'Umutekano James Cleverly niwe wayashyizeho umukono, naho ku ruhande rwa Leta y'u Rwanda ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Vincent Biruta wasinye aya masezerano mashya. Mu biyakubiyemo harimo ko u Rwanda rwiyemeje gufata neza abimukira bazava mu Bwongereza kandi ko rutazigera rubohereza mu bihugu bakomokamo. Ibihugu byombi bivuga ko aya masezerano agamije gukuraho impungenge z'urukiko rw'ikirenga rw'Ubwongereza. Uru rukiko mu kwezi gushize rwaburijemo gahunda ya guverinoma ya Minisitiri w'Intebe Rishi Sunak wo kohereza abimukira mu Rwanda, ruvuga ko iciye ukubiri n'amategeko. Nubwo guverinoma iyobowe n'abakonservateri yari yizeye ko aya masezerano agiye gukemura iki kibazo cy'abimukira, bamwe mu bagize iryo shyaka basanga adahagije kugira ngo ikibazo gikemurwe burundu. Muri abo harimo uwari Minisitiri w'Abinjira n'Abasohoka Robert Jenrick, wahise atangaza ko yeguye muri guverinoma ya Rishi Sunak. Uyu avuga ko aya masezerano adashyiraho ingamba zikarishye zo gukumira abimukira. Kuri Minisitiri w'Intebe Rishi Sunak, iyi ni intangiriro nziza yo gutangira kohereza abimukira binjira mu Bwongereza mu buryo budakurikije amategeko mu Rwanda. Kuri uyu wa kane ari imbere y'inteko y'abadepite, yabasabye akomeje gushyigikira umugambi we n'u Rwanda.
We will get flights off the ground.
Tugiye guhita dutangira kohereza indege zijyanye ababimukira. Tugiye guhagarika kwinjira kw'abimukira mu gihugu kandi bidasubirwaho. Tugiye guhagarika amato abazana. Mu by'ukuri yewe niyemeje gukemura iki kibazo.
Ibi bivugwa na Minisitiri w'Intebe Sunak, hari abo mu ishyaka rye basanga nta musaruro bizatanga. Suella Braverman watangiranye n'uyu mugambi akaba yarirukanywe muri guverinoma, avuga ko nta cyizere afitiye aya masezerano mashya.
The reality is, and the sorry truth is, that it won't work.
Tutabeshyanye, aya masezerano nta musaruro azatanga, ntabwo azakora, kandi ntazahagarika amato atunda abimukira. Uko niko njye mbibona nyuma yo kuyasoma mu masaha make ashize.
Ku ishyaka ry'abakozi Labour Party ritavuga rumwe n'irya Minisitiri w'Intebe, bo bavuga ko Minisitiri w'Intebe Rishi Sunak akomeje kugaragaza ko adashoboye. Biravugwa na Depute Lucy Powell.
The Prime Minister is so weak.
Minisitiri w'Intebe akomeje kugaragaza ko adashoboye, dore yananiwe kungabo mu ishyaka rye, ahubwo akaba akomeje kuricamo ibice. Twese turifuza guhagarika ayo mato. Icyiza ni uko benshi mo duhanganye ubu bemeranywa natwe ko iyi gahunda idakora.
Izi mpaka zirakomeza mu Bwongereza mu gihe bivugwa ko u Rwanda rukomeje kwakira amafaranga kugira ngo ruzakire abimukira Ubwongereza budashaka. Mu kwezi kwa kane gushize bwaruhaye andi madolari arenga miliyoni 120. Amakuru dukesha ibinyamakuru byo mu Bwongereza agaragaza ko icyo gihugu cyahaye u Rwanda igice cy'imari ya mbere y'amapaundi agera kuri miliyoni 140 mu mwaka w'2022. Hiyongereyeho igice cya kabiri cy'amapaundi bivuze miliyoni 100 bwohereje mu kwezi kwa kane gushize, nk'uko Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu y'Ubwongereza yabyandikiye abadepite babwo. Muri uyu mwaka w'2024 ugiye gutangira, Ubwongereza buzoherereza u Rwanda andi mapaundi miliyoni 50, yose hamwe azaba abaye amapaundi miliyoni 190, ni ukuvuga amanyarwanda arenga miliyari 295. Ku ishyaka ry'abakozi Labour Party ritavuga rumwe n'irya Minisitiri w'Intebe, nta shingiro ryo gusesagura umutungo ku bintu by'akaduruvayo. Nyamara Minisitiri mushya w'abinjira n'abasohoka Tom Pugsley we yatangaje ko uriya mutungo ari ishoramari. Ibi avuga ni nako u Rwanda rubifata. Uyu ni Yolande Makolo uvugira Leta y'u Rwanda mu kiganiro na televiziyo Channel 4 yo mu Bwongereza.
Amafaranga ni ngombwa kugira ngo tuzashobore kwita kuri abo bimukira. Niyo mpamvu yitwa amasezerano y'imikoranire ku bimukira n'iterambere mu by'ubukungu. Ubwongereza burimo gutanga umusanzu mu iterambere ry'ubukungu bw'u Rwanda kugira ngo bizungukire Abanyarwanda n'abimukira bazazanwa mu Rwanda.
Abadepite b'Ubwongereza bazakora itora rya mbere ku mategeko mashya ku wa kabiri tariki ya 12 y'uku kwezi kwa 12, niko umuyobozi w'umutwe w'abadepite w'inteko ishinga amategeko y'i Londres yatangaje. Mu itangazo yashyikirije abadepite, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu cy'Ubwongereza James Cleverly asobanura ko umushinga w'aya mategeko mashya witwa Safety of Rwanda uvuga ko u Rwanda ari igihugu gitekanye ku mpunzi n'abimukira. Wemeza ko u Rwanda rudashobora kohereza mu kindi gihugu abimukira baturuka mu Bwongereza. Uwo rutazemera ruzajya rumusubiza Ubwongereza. uteganya kandi ko urukiko rwihariye ruzajya rureba ibibaho byose bifitanye isano n'abimukira. Ruzaba ruyoborwa n'umunyarwanda n'undi muntu ukomoka mu muryango wa Commonwealth. Bazajya bashyiraho abacamanza barwo, nabo bazaba ari abanyarwanda nabo muri Commonwealth, gusa ntasobanura aho ruzaba rwicaye. Ishami rya Loni ryita ku mpunzi HCR naryo rivuga ko iri tegeko rinyuranije n'iby'Ubwongereza bwiyemeje mu masezerano mpuzamahanga arengera impunzi.
Mubandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika ivuga iri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Barakoze bagenzi bacu kuri ayo makuru badushikirije. Ubu naho n'umwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara
kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Amakuru aturuka mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasiya ya Kongo aravuga ko agace ka Mushaki gashobora kuba karigaruwe n'inyeshyamba za 2023 kuri wa kane inkuru irambuye jemesho kandi bakomera.
Isantere ya Mushaki iri muri teritwari ya Masisi mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasiya ya Kongo. Agace kari mu birometero 25 n'umujyi muto wa Sake nawo ubarizwa muri iyo teritwari. Abarwanyi b'inyeshyamba za M23 zafashe aka gace mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka zigashyira mu maboko y'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba YACE ubwo zazaga kubungabunga amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Mu masaha y'igicamunsi amasoko atandukanye yemeje ko M23 yongeye kwisubiza aka gace gahuriweho imihanda itatu. Ni ukuvuga umwuva Sake uja Rubaya, uwakaruba werekera Minova mu ntara y'Kivu y'Epfo, undi uja Kirorirwe na Kicanga mu sheferi ya Bahunde. Bamwe mu bayobozi ba societe civile yo muri ako gace babwiye Ijwi rya Amerika ku Mushaki yafashwe nyuma y'amasaha menshi imirwano hagati y'ingabo za leta ya Kongo FARDC n'inyeshyamba za M23. Abaturage bahunze berekeza mu mujyi muto wa Sake, abandi bajya muri santere ya Rubaya. Bwana Mauno Alexi ni umuyobozi wungirije wa societe civile muri groupe ya Matanda.
Batura mu gitondo kare kare turi kumva amabombe, abaturage dusanga nkaho tuvuyemo basigara bari kugwana n'aba FARDC n'abazalendu. None muri iki gicamunsi bibaye ngombwa ko aba FARDC n'abazalendu bava mu centre. Muri amasaha tuvugana M23 niyo yicaye mu centre y'Mushaki.
Nyuma y'imirwano yo kuri uyu munsi, abaturage bo mu duce twa Matanda, Rubare, Kadirisha, Karambi na Ngendambuye nabo bongeye guhunga. Mono Alexi avuga ko amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu atewe impungenge n'uko ibintu byifashe muri iki gihe.
Bo urabizi twebwe turi abaturage, icyo tuzi ni uko habaye imirwano ikaze ndetse na ya ndege yasukoye yaje gufasha aba FARDC, ariko nabo byakunze. Bo ibyo ni amastrategi y'abasirikare, twebwe turi abaturage. Iyi centre ya Mushaki ni centre iri strategique, aciye umuhanda ugiye za Rubaya, za Bihambwe, Masisi zone, ndetse ugatraversa ukagera naho bita muri Walikale. Niyo hajya gahava ibiryo byinshi byo kugemurira umujyi wa Goma. None kubona naho bahafashe vraiment turi kubona biragira impact iremereye cyane ku mujyi wa Goma. Iyi niyo yari inzira isigaye, none nayo irafashwe.
Abaturage bakuwe mu byabo bo basanga ko ingabo za FARDC zikomeje kugira ubushake buke muri iyi ntambara.
Babaje cyane, biteye n'akababaro cyane, kuko urabona ikibazo cya mbere biteye nuko Masisi yose ihagarikwe na Mushaki.
Niyo nzira igiye muri Masisi centre no muri Rubaya hari abacukura amabuye y'agaciro. Sasa kubona bafashe Mushaki ni ibintu sana biteye ubwoba. Tangare ejo wumvishe bageze mu makariyeri ya minere batangiye gucukura gasanga batwibye amabuye y'agaciro, birababaje cyane. Twasaba guverinema ikora uko ishoboye kose bagashaka imbaraga bakarekana na biriya byo barimo by'amatora.
Kugeza ubu igisirikare cya Kongo FARDC ntacyo kiratangaza ku birebana n'ifatwa rya Mushaki, ariko ubwo twamuhamagaraga kuri telefone Colonel Guillaume Njike Kayiko, umuvugizi wa FARDC muri Kivu ya Ruguru, yatwandikiye ubutumwa bugufi agira ati: ubu imirwano irakomeje kandi ingabo zacu zirimo kubyitwaramo neza cyane. Turimo guhashya umwanzi kandi inshingano za FARDC ni ukurinda abaturage. Ibindi bisobanuro turabitanga mu masaha ari buze. Amakuru dukura harimo kubera imirwano yemeze ko M23 igenda isatira imisozi miremire ya Karuba no mu duce twa Minova ku mupaka n'intara ya Kivu y'Epfo. Ubwo aka gace kafatwaga ku nshuro ya mbere mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka, abenshi mu baturage barahunze bajya muri Sake, abandi baza mu nkambi zitandukanye mu mujyi wa Goma. Jimmy Shukurani bakomera. Ijwi rya Amerika, Igoma.
Mu Burundi mu ntara ya Cibitoke, umugabo yataye umugore we yamutana abana bafite ubumuga. Umugore we aratabaza asaba abagiraneza kumufasha. Inkuru irambuye Eloge Wirikaneza.
Aho ni mu rugo kwa Serafine Irambona w'imyaka 35, uwo mukenyezi w'abana batanu, abakobwa bane n'agahungu kamwe, aba mu nzu y'ibyumba bibiri na salon iri nko ku metero 500 za paruwasi ya Katolika muri Rusiga, komine Rugombo, mu ntara ya Cibitoke, mu buraruko bw'uburengero bw'Uburundi. Uri hanze y'inzu cyangwa utegereye abo bana ntiwamenya ko bamugaye, kuko n'amaguru n'amaboko bidakora neza, bakagenda bikwega baraganira.
None ndatufashe turabana batonye papa papa yarapfuye ntawuhara nje mbona ubutumwa kandi bumeze nabi ndagenda hatyaje kureba kanka kwisumira nabaniye nari mvuye mu kanya.
Abigeme bamugaye bafite imyaka 15 na 17 mu gihe agahungu ubu ku ruje 10 mu gahinda gashaka kumwica. Umupfasoni Irambona yiganije ujya Amerika tubwira ayagowe n'umwiheburo wamurengeye.
Abana bafashwe n'ubumuga, papa wabacara abana sinzi n'irengero ryiwe. Nanje ubu ndagwaye ndarembye, ariko ndiyumvira kongera nanje ndebe ko nabata, kuko ntibafise icyo bafungura, burira bakarara inzara. Ababanye bahora bafasha, ariko ubu nabo nta kintu bafise bamfasha. N'ubu barashonje, ariko bararira babuze icyo bafungura. N'inzu tubamo ntihabona, n'amatara dufise, na nyine inzu yatubwiye ko agomba kudusohora.
Nyina w'abo bana bagendana ubumuga asaba umunyempuhwe wese kumutabara.
Umwe aryama hasi, imbavu zikababara, uwundi aguma yicaye, uwundi aragenda ariko atambuka, ntibikunda agenda yidudagura. Nkabasaba ko bamufasha kweri, bakampa n'agataye ko kuba nodandaza aronke icyo bafungura, canke bakampa n'udukinga kugira ngo baze batembera baje hanze nk'abandi bana, uko babayeho nabi baguma mu nzu.
Ariko ntirampe bafite imyaka 38, yataye umugore wiwe haraheze imyaka 2, byamunaniye kwihanganira kurera abana batatu bagendana ubumuga.
Yarabataye arambwira ntashobora kubana n'ibyo bimuga, ntarengero na rimwe ryiwenze. Iyo yagiye aba bana nahora nshingero, agenda gukorera 5,000 asoma ikiro cy'ibiharage n'ubufu bigaca bihera. None nanje mu ndagwaye ndarembye, nana mituweli mfise ko bagiye kubaho ntabyo nzi.
Claudine Ndayishimiye w'imyaka 28 akaba afise abana bane n'umwe mu babanyi bagerageza kuramira Serafine, ariko yemeza ko kubera ubuzima buzimbye we n'abagenzi be ubu akenshi batakuwa amazi.
Kwepe iyo bishitse kenshi tukabona abo bana bararaye inzara, arisha umubanyi afise arabahereza, ataca afise naho n'ukuri burira bugaca bakaryama ata kintu na kimwe barose.
Francine Niragira n'uwundi mubanyi avuga ko ingingo ya leta yo kubuza abasegereza mu mabarabara yaje gusongera isibe muri uwo muryango w'abana batawe na sabavyara kubera ubumuga bwabo.
Cyane ubu hoho byaranagakoze yahora n'abajyana no gusega, ubu ntibakibajyana gusega kuko babihagaritse. Ubu bagumaho, ubu wiyumviye ko niwabahereza, urabona muri iki gihe cy'inzara hari igihe barara inzara. Nk'ubu turi mu gashogoro ntabareza, kenshi birashika bakarara inzara.
Urunganwe narwo nka Jean-Dien Nizeyimana baterwa agahinda n'umuga bw'abagenzi babo bakabura uko babikika.
Ndababara vrema kubona nabirwa baryamye kandi baba bahaguruka nabo bakagenda, natwe tukaba tugenda je vrema mpora mbaba kandi nabo bakaba batagira n'ubafasha. Mbabo nawe nabakwaye ntakaba bafise icyo yobarondere, bakirwa baryamye kandi ngiye biri kunzaba batashobora kuronka icyo kurya.
Ijwi rya Amerika ryaragiye kuraba uwo muryango rihasanga Perpetue Bukuru aserukira urunani rw'amashyirahamwe ajejwe wateka k'abana FENADEB mu Rugombo, nawe nyine aratabaza.
amashirahamwe ajejwe gateka kabana n'amashirahamwe ajejwe gateka kabakenyezi agira ico yokunganira abari hafi bavyumva babishoboye barateye agahinda abo bantu hashitse n'ukuri uwo hashika akababona ntiyoreka kugira icyafasha ashoboye icyo yofasha turaganira nabo kenshi mba ndi hafi yabo turaganira bararara inzara rimwe kabiri.
Gilbert Mann yakiza mustanteri wa komine Rugombo yabwijwe ya Amerika ko mikoro make komine fise iriko yiga uko yokubakira uwo muryango usanzwe ari ntaho nikora
komine n'ivyo hamagarirwa gufasha turabafasha kugira ngo turakuza bwo bandanya cyane cyane ko basanzwe ari muryango ufise mikoro make ikibazo gikomeye ko ntibagira naho baba rero tuko turavyigana baza ko mu minsi iri imbere kumbure tuzohaba turaba inzira byoce mu kugira ngo turabe ko uwo muryango ushobora kuronka aho woba.
Ikigo UNICEF cyemeza ko mu Burundi abagendana ubumuga bahura n'ibibazo bitandukanye harimo ukubura utuzu twasurwumwe twabagenewe. Kivuga ko hari benshi muri bo bituma mu mashamba canke mu masashe kubera ukubura ubwiherero bujanye n'ubumuga bwabo. Muri ico gihugu kandi naho leta yasinye amasezerano yubahiriza abagendana ubumuga urunani rwabo na ONU bemeza ko hakiri kumirwa bakorerwa haba mu miryango no mutuzi. Eroje buri kaneza ijwi rya Amerika.
Iwanyu muntara mu ntara ya Bumonge mu rwa mukuru w'iyo ntara ahakorerwa imirimo y'uburobyi haravugwa isuku nke kubera ibura ry'imisarane hari impungenge ko hakwaduka indwara z'ibiza. Inkuru ijwi ry'Amerika bateguye yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragizwaho na TRV ndayishimiye.
Ushitse kumwe hawa Rumonge usanganirwa n'amajwi atandukanye imifunda y'amazi asesa ku musenyi no kumato aya bafundi baba bariko barasanura ubwato canke bakora amamoteri yabwo bagira ko bayatsa kugira bumve ko yakize induru z'abana baba bariko baroga mu mazi izabari mu isoko y'imboga mbisi zigurishwa aho ku nkengera za Tanganyika mu gitondo. Hari indagara zanikiwe ku buyungiro bwubatswe aho ku musenyi abapishi bariko barategura imfungurwa z'abarobyi bamwe botse imikeke abandi tete ku mashiga ibyo abarobyi bafungura abavuye mu kiyaga abagakoresha inkwi. Harubatswe kandi utuzu tw'amahema dusamburwa iyi gikorwa cyo kuroba gihagaze. Ni muri utwo tuzu abarobyi bajyamamwo kandi bakabikamwo ibikoresho bitandukanye by'abarobyi. Ku ibarabara ryubakishijwe amabuye rimanuka rivuye ku kaburimbo riji Bujumbura co kimwe no kumera z'umusenyi wa Tanganyika haramaze adandarizwamo ibikoresho by'ikirobyi n'ibifungurwa abarobyi bakunda gukenera. Amaze amwe yaho ku nkengero za Tanganyika hanu musaka kuko yabomowe n'amazi ya Tanganyika igihe kiyaga caduga muri kino gihe atabantu bayabamwo. Kuri uwo mweha hari ababa bariko baroza amakinga n'amapikipiki hamwe n'imiduga. Abakenyezi bamwe bo mu gisagara ca Rumonge bariko barahamesurira abandi bariko barahogereza ibyombo. Abana nabo bari mu munezero ntangere kuko bariko baroga Tanganyika. Ikitagaragara aho ku kiyaga n'utuzu twasugumwe abarobyi abaje kurema isoko abahirigwa batunze indagara zanikiye canke abahadandariza ibikoresho bitandukanye bashobora gukoresha iyo bafashwe n'umusonga. Mu gitondo uri kurahaca bisaba kurikanura urashobora guhonyora umwanda mukuru ubufukishije umusenyi baba bitumyeho mu ijoro. Abarobyi bo kuri uwo mweha baremera ko ikibazo caho bihagarika kiri mu bibahanze. Umurobyi ati
keshi tukumye kwiherera twigira mu ikontineri nyinaho cyo cyaje tukikingira ibintu byasambutse ntahandi dufise tuca ntahariho kukubwira aho mu mpango zose ntibakwemerera.
Mugenzi we babanaho kumwe hawa Rumonge nawe ati turariha kugira turonka aho twihagarika.
Ukuntu kese bigenda turi ngaha twifasa ngaho kwa mutama wero umuntu akariha amajana abiri yego cyane na dosi ziriyo ukeneye koga uriha amajana abiri. Mu bisanzwe iyo tutari hafi turi nko mu site gutembera nkaha haruguru ku kaburimbo aho ubuteramiye twari tuziriho barazifita arugara ugiye acaguye ifunguro kuguruka ukifasa hanyuma ukaturiha amajana abiri.
Abo barobyi bati hari naho tuja gusabaho wihagarika kumuhana abakakwanyira
byanse ugenda gusaba kumuhana ngaha kumihana kanaka naho nyine batakunze urumva ntibasobora kuguha ngikunda amakenga turayafise nyine ko dusobora gutegwa n'ingwara furani urabona naha kutanga n'ikindi hameze imisafu ni myinshi icyo dusaba nka komite rongo ikirobyi cyangwa n'abandi bo babizezwe ko batuzanira utuzu twasobora kwiherera mu ngaha.
Aho rero niho hava kwihagarika aho babonye. Toyi Gabriel arongoye runani rw'abarobyi mu Burundi aremeza imyeha nka yose y'abarobyi ku kiyaga Tanganyika atagira utuzu twasugumwe kuvaho amazi Tanganyika adugiye.
Ku myeha y'uburobyi nka hose murabona yuko twatewe n'ikiza cy'umwuzurira ku kiyaga Tanganyika aho wasanga aho twubatse utuzu twasugumwe hose twarasambutse twaratwawe kubera yuko ikiyaga caraduze kirarenga hafi imetero ijana na utasikanije metero ijana itanu birumvikana rero yuko ahantu hari harubatswe ututu twasugumwe nka hose nka henshi twarasabuze twaratwawe
ugorone ni gwabarovyi gwarashikirije ico kibazo abarongo ya makomine ari kunkengera za Tanganyika kandi barizeye kwa ayo makomine afise imye hayurovyi azokumva kamo babateye ariko intamba myizo kuronka ho batwubaka ziracahari nkuko bishikirizwa na Toyi Gabrieli
ariko ikibazo naho ubwo buryo bwoboneka naho amakomine yogira ico afashije gakubaka ushuje kwasugumwe hari imye imwe imwe usanga ari kigoye kuronka ikibanza cyo kubaka mu twintu twasugumwe kuko aho koze gatoya ucawoma ngo hanahe wanje aho koze gatoya umumengana mu iparasera y'umuntu rero niyo ni ntambamye twe tubona
Baba barobyi yabo wabaserukira bose barafise amakenga ko kubera ubwo bukene bwaho bihagarika bishobora kubatera indwara ziva ku isukurike mugihe hayimbaza umunsi wahariwe utuzu twasugumwe kuri uyu wa mbere z'ukwa 12 aho mu rumonge ku civugo kivuga kiti twihutishe impinduka zidushikana ku isuku ritunganijwe neza kandi rikingiye umuhanuzi ntayegezwa muri ubwo bushikiranganje yamenyesheje ko abarundi 2.2% baciyagarika mugisanze intara ya Kayanze ya nyuma ifise ingo 15% zifise utuzu twasugumwe twakijambere Bujumbura mu Gisagara niyo ya mbere igeze ku ngo 46% bafise utuzu twasugumwe nkutwo kubijanye n'utuzu twasugumwe tubayabaye Karusi niri imbere ku bice 82% nayo Bujumbura mu Gisagara bakaba bageze kuri 65% Nestor Girukwishaka umuyobozi w'amazi isuku n'isukura mu bushikiranganje mu byo bujeju harimo amazi igihe yashikiriza ijambo ryo guhimbaza uwo munsi yamenyesheje ko henshi mu bibanza bihurigwamo n'abantu benshi harimo n'amashuri atatu z'utwasugumwe tuhabazwa utuhari natwo usanga tutagirirwa isuku co kimwe no mu ngo zimwe zimwe ibyo rero ni ntanduruko yirandagata y'indwara ziva ku isukurike ariko leta irafise umugambi wo kubaka muri ibyo bibanza utuzu twasugumwe mugabo mu mihana abantu bo kwime
Tumenye ko amazi masabano atamara imvyiro tureke kwa matuzerinze kuko nta leta canke ishirahamwe kanaka rizoza kutwubakira utuzu twasugumwe mu ngi wacu ntibishoboka ivyo
Uwo muyobozi ajeje ubyisuku n'isukura ahimiriza ahubwo abarundi gukoresha utuzu twasugumwe kuko inyungu itari ku magara meza gusa
mu myaka iheze ibivuye mu tuzu twasugumwe byafatwa ko ari ngorane mu bihe bya none iyo mbono yarahindutse kuko ubu benshi kandi henshi ku isi naho iwacu tudasigaye inyuma abantu barijukiye cyane kubyaza umusaruro ibivuye mu tuzu twasugumwe mu kubikoresha nk'ifumbire cyo umwimbo ukiyongera
Nestor Girukwishaka umuyobozi w'igisata kejeje isuku n'isukura yarongeye koko mutuzu twasugumwe hashobora kuva umwuka abantu bakoresha mu gucana amatara canke guteka ibifungurwa
urakoze tirive ndayishimye hano turangirije ikiganiro iwanyu mu ntara bashimikwa mwaduteza amatwi nkuko mubikora buri munsi dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'urimi gakondo dore umugani uyu munsi guca kunda n'indyarya nugusigira abana impyisi ugasinzira umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu mukanya gatoyi cyane murumviriza ikiganiro cy'umuziki mugire weekend nziza